iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be rwasubitswe. Uwunganira Rusesabagina amategeko yabuze mu rukiko atabivuze, abandi baburanira hamwe na Rusesabagina muri urubanza nti babyishimiye.
Tumaze muri uru rukiko imyaka ibiri gye n'uwo twunganye. Nta gihe na kimwe higeze habaho ikibazo kijyanye no kuvanga urubanza rusubikwe biturutse ku ruhande rw'uwunganira cyangwa defense. Aho tugeze turi mu iburanisha rya kane. Ibyo iyo contrat tuyubahiriza uko yakabaye, utayubahirije abonere consequence.
Maître Moïse Nkunda barashi wunganira Calixte Sabimana alias Sankara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu babiri bacuruzi nk'abaraye bishwe n'abasirikare ba leta hafi y'isoko ryo mu Rusinda mu ntara ya Kivu ya Majyepfo.
Akabiye mbona umuguru w'abantu baduga batanze n'abasoda bari haguru yanje, mbona umusoda arirutse yinyegeza ahantu mu gapoli, ubwo nyene yasanga amasasu atangwe kuvuga ngize gutya aye umuntu arayapfuye.
Umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda zabonye ibyabaye. Wari minisitiri w'intebe w'igihugu cya Cote d'Ivoire Ahmed Bakayoko yaraye yitabye Imana afite imyaka 56, yaguye mu bitaro byo mu Budage azize indwara ya kanseri. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz wiriweho.
Mwiriwe neza Veniste, mwiriwe na mwe muduteze amatwi. Leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yarashyize ku rutonde rwirabura rw'imihari mpuzamakungu y'iterabwoba imihari ibiri igendera ku byiyumviro bya kiisilamu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwo muri Mozambique. Iyo mihari yagirizwa kuba ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kiisilamu. Umuhari Allied Democratic Forces ADF mufunyafunyo y'icyongereza wo muri RDC hamwe n'indongozi yawo Seka Musa Baluku hamwe n'umuhari Ahulu Suna wa Jama wo muri Mozambique n'umukuru wawo Abu Yasir Hassan yiswe imihari mpuzamakungu y'iterabwoba. Kuyita uko bibuza abanywanyi bayo kugendera muri Amerika, amatungo yose bahafitiye arafashwe no kubuza abanyamerika gukorana ibikorwa by'urudandaza nabo hamwe no guhana ububaha ifashanyo no kubafasha mu by'ingendo. Amerika yise iyo mihari ISIS DRC hamwe na ISIS Mozambique. Abandi Amerika yafatiye ibihano ejo kwa gatatu ni abana ba Min Aung Hlaing, umukuru w'akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi kandi kegekwa ko amabi ariko akorerwa abari mu myerekano muri Myanmar. Ubushiranganji bw'ikigega bwa Amerika buvuga ko amatungo yose boba bafitiye muri Amerika afashwe. Amerika iza yaramaze gufatira ibihano abategetsi bakomeye harimo uwo mukuru w'ibiro bya gisirikare kandi akaba ari nawe arongoye igihugu muri iki gihe hamwe n'abandi bategetsi bo muri ako kagwi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umudiplomate wo muri ambasade ya Ethiopia hano i Washington yaratanze imihoho cyo ku munsi wa gatatu avuga ko yabikoze kubera intambara iriko iraba mu ntara ya Tigre mu gihugu cyo cya Ethiopia. Murwete guguruye yanditse icegera cha ambasaderi wa Ethiopia i Washington Berhane Kidaner Mariam yavuze ko atanze imihoho kubera intambara yisi yiho nyabwoko iriko ibera muri Tigre hamwe n'amabi leta iriko irakora mu bindi bice bya Ethiopia. Ihungabana ryitumatumanako hamwe no kutabasha kuronka amakuru ahagije byatumye bigorana kumenya neza igitigiri c'abamaze gufira muri izo ntambara. Tukiri muri Afrika abasirikare ba Libya barabohoje ejo ku munsi wa gatatu abimukiri 120 bari mu byara by'abakora urudandaza rw'abantu mu buraruko bw'igisagara cha Bani Walid. Igisirikare cha Libya cyavuze ko abo bimukira bagizwa hanini n'abanyamisiri babohojwe mu gitero cyakozwe mu gatondo mu bwihisho bw'abo badandaza abantu. Abarokotse bavuga ko bakorewe ibikorwa byo kubaboreza igufa hamwe n'ubundi bubisha butagira izina. Igisirikare cyavuze kandi ko cyakoze igikorwa nk'iki mu ndwi iheze muri ico gisagara nyene cya Bani Walid kiri ku birometero 170 mu manuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Ibibanza bitandatu abo bimukira batwarwamwo byaratewe abimukira 70 barabohozwa. Muri Amerika amareta mwamwe ariko aratezurira abanyagihugu kungingo zafashwe zo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa COVID-19. Amareta ya Michigan na Louisiana namwe muri ayo mareta avuga ko ariko arabohora abanyagihugu bayo. Ayo mareta uko ari abiri yaremereye abaja mu mazu y'uburiro n'amaduka mato mato kuyajamwo hatarinze kwisunga ibitigiri by'abantu bayinjiramo. Amakoraniro y'abantu mu mazu canke inyubakwa no hanze arashobora gusubira ukuri kwamye atabitigiri kanaka bishinzwe. Muri leta ya Texas uramatari Greg Abbott yarakuye kwambara udupfukamunwa yavuze ko kuva ejo kwa gatatu abakora ibikorwa byose by'ubucuruzi bemerewe kugurura ku rugero rw'ijana ku ijana. Perezida Joe Biden yaragabishije ko ate kubiri n'izo ngingo na cyane cyane kureka abantu bagakoranira hamwe batambaye udupfukamunwa muri iki gihe akavuga ko ariko cyari komeye cyane kuko utwo dupfukamunwa twaratanze umusaruro mwiza mu bihe bya mbere.
Aloyezi Bigirimana urakoze nongere uko wari ministeri w'intebe w'igihugu cya Cote d'Ivoire Ahmed Ba Kayoko yitabye Imana ejo afite imyaka 56 yaguye mu bitaro byo mu Budage azize indwara ya kanseri bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na President Alassane Ouattara. Ahmed Ba Kayoko wari na ministeri w'ingabo yari yajyanywe kwivuza mu Bufaransa ariko mu mpera z'icyumweru gishize yimurirwa mu Budage Daje kuri wa mbere Patrick Kachi wari umunyamabanga mukuru muri presidence yari yagizwe ministeri w'intebe wa gateganyo naho Tene Birahima Ouattara wari ministeri muri presidence akaba na murumuna wa president Ouattara yagizwe ministeri w'ingabo wa gateganyo. Hamed Bakayoko wujuje imyaka 56 y'amavuko kuri wa mbere yari yagizwe ministeri w'intebe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize asimbuye Amadou Gon Coulibaly Badi wadumaze kwitaba Imana avuye kwivuza mu Bufaransa. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be rwasubitswe. Uwunganira Rusesabagina amategeko yabuze mu rukiko atabivuze. Abandi baburanira hamwe na Rusesabagina bari muri uru rubanza ntibabyishimiye, bavuga ko bizatinza urubanza. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi.
ubwo hasubukurwaga urubanza rwa Rusesabagina n'abagenzi be kuri uyu wa kane Paul Rusesabagina yagaragaye mu rukiko atunganiwe yari amaze iminsi yunganirwa na Maitre Rudakemwa Jean Felix kuko undi mwunganizi we Maitre Gatera Gashabana yavuze ko yagiye mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania azagaruka kuri 24 z'uku kwezi Rusesabagina yabwiye urukiko ko urubanza rwasubikwa kubera kumwunganira mu mategeko atabonetse avuga ko iburanisha rikomeje atunganiwe haba hari uburenganzira yimwe Rusesabagina yunzemo ati twumvaga tutaburana mu gihe hari icyemezo cyafashwe ejo tutishimiye kandi twajuririye yumvikanishije ko we n'umwunganizi we babyumvikanyeho ko ahubwo bari bafite gahunda yo guhura iki cyifuzo cya Rusesabagina cyakuruye impaka mu rukiko ubushinjacyaha buvuga ko ibisobanuro Rusesabagina yahaye urukiko nta shingiro bifite kuko busanga umunyamategeko umwunganira azi neza ko kutishimira icyemezo cyafashwe bidahagarika urubanza ubushinjacyaha bwongeyeho ko kuba Maitre Felix Rudakemwa afata umwanzuro wo kutitabira iburanisha yagaragaje kutubaha urukiko ariko nanone buvuga ko Rusesabagina atabura natunganiwe kuko ari uburenganzira bwe ubushinjacyaha bwo busaba ko urubanza rwasubikwa Rusesabagina akabanza kubona umwunganira abandi baburanye nabo bakomeje kuzamura impaka bavuga ko n'uburegwa afite uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko ariko n'abandi baburanye bari kumwe na Rusesabagina nabo uburenganzira bwabo bukwiye kubahirizwa Maitre Rugero Jean wunganira bamwe mu bareganwa na Rusesabagina yasabye urukiko ko kubera ubwinshi bw'ababuranye abarebwa n'iki kibazo bose bashyirwaho gahunda kandi bagasabwa kuyubahiriza
uburenganzira bwo kunganirwa nyako wa president abanye kwa bacamanza bugaba ari uburenganzira fundamental budashobora guhungabanywa cyangwa se ngo bangamirwe igice cyo cyose n'ariho hose ariko mu gihe urukiko ruza kwiherera rusuzuma ubusabe bwa Rusesabagina ndetse ahuriyeho n'ubushinjacyaha ko iburanisha ry'urubanza ryasubikwa urukiko nanone ruze kwita cyane cyane ko urubanza ruhuriwemo n'abantu benshi urukiko rwa bikomojeho ko ruzashyiraho roadmap kubera impamvu y'ababuranyi benshi ndetse n'abunganira benshi hatazagira ubura nanone ikaba impamvu ituma urubanza rukomeza gusubika inshuro nyinshi
Maitre Nkundabarishi Moyize wunganira Kalisita Alias Sankara we yasabye urukiko kwita kugira urubanza rwabo rumaze bakaburanishwa
tumaze muri uru rukiko imyaka ibiri igihe n'uwo twunganye nta gihe na kimwe higeze habaho ikibazo kijyanye no kuvanga urubanza rusubikwe biturutse ku ruhande rwo nunganira cyangwa defense aho tugeze turi mu iburanisha rya kane ibyo iyo kontra tuyubahiriza uko yakabaye utayubahirije abonere konsekansi
izi mpaka zasojwe n'umwanzuro urukiko rwafashe wo gusubika urubanza rwimurirwa ku munsi w'ejo kwa gatanu urukiko rwasabye ababuranyi bose kuzitabira iburanisha Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Burundi abepiskopi gatolika baravuga ko mu gihugu hakira abantu bazira ibitekerezo byabo bya politiki mu itangazo bashyize hagaragara ryasumwe na Musenyeri Joachim Ntahondereye uyobora inama y'abepiskopi gatolika mu Burundi baremeza ko ubukene buri mu gihugu butuma abarundi benshi cyane cyane urubyiruko basuhukira muri Tanzania twumve Musenyeri Ntahondereye
Kubijanye n'ubuzima bw'igihugu cyacu, abepisopi barashimye ko hirya no hino abantu batekanye n'aho agahinda katabuze hamwe hamwe kubera ubusuma bwo mu mazu canke bukuroga abandi mu gutanga ishano. Baraneguye n'ingiro mbi ikiriho hamwe hamwe yo kuburabuza abandi babahora ibyiyumviro byabo bya politike. Abo bungere baravuze nuko umwimbu utagenze neza hamwe hamwe kubera imvura y'umurengera n'urubura byononye imirima. Ibyo bikaba byatumye ubukene bwiyongera mu gihugu. Ku mupaka igihugu cyacu gihana n'icya Tanzania, ubwo bukene bwatumye urwaruka rutari ruke ruheba amashure rukaza kurondera akazi na kazoza keza muri icyo gihugu kibanyi. Abepisopi barashimye kumva ko abari bahungiye mu bihugu bibanyi bakomeza bahunguka ku bwinshi kandi muri rusangi bakakirwa neza n'abo baje basanga mu gihugu, naho hatabuze ababinuba babafashe nk'abahemu.
Musenyeri Joachim Ntahondereye uyobora inama ya Bepisikopi Gatolika mu Burundi.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu babiri bavugwa ko ari abacuruzi b'inka bishwe kuri uyu wa gatatu bavuye ku isoko ryo mu Rusenda mu ntara Kivu y'Epfo. Ababibonye bavuga ko bishwe n'abasirikare ba leta ya Kongo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amakuru ava mu miryango yabo bagabo ko ari babiri bishwe, ahamye ko barashwe n'abasirikare bakorera kuri Mugono. Bari bavuye mu Rusenda berekeza aho bari basanzwe bakorera. Undi mucuruzi w'inka wakomeretse akaba yajyanywe mu bitaro bikuru byo kwa Nundu. Abishwe bakomoka na Gisozi no kuri Mugono. Mudage niyo saba ni umuturanyi wabo. Zibarizwa muri rejima yumbi 3,305 bugenzura abasirikare bakorera mu Rusenda bwabwiye Ijwi rya Amerika ko abo basirikare bisha abo baturage bafatwe kandi bagiye kujya gufungirwa ibaraka muri rejima yumbi 2,202 bari basanzwe babarizwamo. Andi makuru dukesha igisirikare cya FARDC amya yuko abo basirikare barimo ufite ipeti rya caporale n'undi ufite ipeti rya serge. Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda zivuga yuko ziteye ubwoba n'ubu bwicanyi bwabereye hafi y'inkambi. Twavuganye na zimwe muri zo.
Njewe ibara ryaguye ejo risa n'uko ryagwiriye hafi y'aho nariko nkorera, kuko nariko nsanzwe mvomera itomati. Nakabiriye mbona umugwi w'abantu baduga bacanze n'abasoda bari haguru yanje, mbona umusoda arirutse yinyegeza ahantu mu gapoli. Ubwo nyene yasanga amasasu atangwe kuvuga, ngize gutya aye umuntu arayapfuye. Nahavuyeho n'umuryango wanje nari kumwe n'abana n'umufasha uca turiruka, ndetse nk'ubu uye nsa n'untaraye mu nzu kubera ubwoba. Ni ukuvuga abantu bose ni ukuri nimba Imana yo tugarukira nimagerageza nkase yere n'inzego zibizezwe no kuri badufase badukura ahantu muri no nkambe kuko mwari n'umwanya nakwebwe urabona nkejo nsanzwe ndumurimyi nari mpitanwe n'imasaso kandi ndiko ndikore twanze no muryango twazanye
twebwe kuvyaraye bibaye abasirikare twarabonye bararasaniye haruguru yacu baragerageje kurasa abantu bari bagiye bari batashe ariko byarashoboye kudutera ubwoba turabona yuko umengo na makenga kuko biteye amakenga kuko natwe dufize ubwoba yuko ari umwanya n'umwanya natwe dushobora kugira ingorane tukabigiramo tukagwa mu mporero mu bintu tutazi ku bw'ivyo twasaba turabe babikurikirane turabe ukuntu ibyo bintu iyo byoba bijya kuko twe biraduteye amakenga.
Nibutse yuko atari bwo bwa mbere muri intara ya Kivu y'Epfo abasirikare ba leta barasa abaturage umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi umusirikare wakoreraga ahitwa Kabunambo yisharasha abaturage 12 bo mu karere ka Sangi. Vedas Ngabo kubwaradijwe rya Amerika ubira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Filipo Grandi arasuza uruzinduko rw'iminsi ine yakoreraga muri Uganda. Yashoboye gusura inkambi z'impunzi ziri hirya no hino mu gihugu. Uganda icumbikiye impunzi zirenga miliyoni 1,450,000. Filipo Grandi uri buhuye na Perezida Museveni ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo muri Uganda bitegerejwe ko ari busabe ko Uganda yashyigikirwa muri gahunda yayo yo kutibagirwa impunzi nzi mu mugambi w'igihugu w'iterambere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yaraye atangaje ko ibihugu byose bya Afurika byagombye gutangira guha abaturage urukingo rwa COVID-19 bitarenze impera z'uku kwezi kwa gatatu. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ronald Mudu Bwana Tedros yavuze ko ibihugu bibona urukingo binyuze muri gahunda ya COVAX bikomeje kwiyongera. Dr. Konakuze umuganga w'umurundi w'inzobere mu ndwara z'ibiza ukorera i Bruxelles mu Bubiligi yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo amubwira ko Afurika izahangana n'ibibazo by'inkingo za COVID-19.
Ego ni intango niko twovuga kuko abakeneye ubwo rushanjo ni benshi cyane ugereranije n'incanjo zitekanijwe kuboneka muri uyu mwaka. Ni ukuvuga kumbure hari abazoba bashikana incanjo imiliyoni 270,000 kundi umwaka wa 2021 ariko ntizizoba zikwiye neza kugira ngo zishobore gukinga icyo kiza kugira ngo ntigume kirandagata mu bice bya Afurika cange ahandi hose uwo mugambi wa COVID uri kuko muri Afurika gusa. Hanyuma ikindi umuntu yomenya ni uko no gushikana izo nshanjo kuzikwiragiza mu bihugu kuzibika guha ubumenyi abaganga bateza kuzitera abantu hanyuma no kugerageza gukurikirana ibyo twita surveillance post vaccinal no kuvuga gukurikirana ingene abo bantu zabaguye mu mibiri yabo no kuvuga yuko bazanye abasoda bwo kubakingira mu mibiri cyangwa ingaruka zindi ziba zarabaye. Ibyo ko urabona biracari kure cyane kandi ufatiye n'ingene ibihugu byitabira bimwe bimwe. Hariho n'ibihugu mbere washaka bikenye ariko mugabo bifise ingene biriko biritunganya. Hari ibihugu twovuga nka Senegal, Afurika y'Epfo, Zimbabwe, Seychelles, Ile Maurice, Rwanda, za Algeria, za Maroc, za Egypte. Ibyo byariguriye nabyo nyine biragerageza kwigurira izo nshanjo hanyuma bigashyira n'izo zongerejwe n'iza COVAX bakagerageza kuraba yuko bokingira abanyagihugu benshi. Rero icyo tubona ni uko uri umugambi wa COVAX ni mwiza guhuza inshanjo ariko kuzikwiragiza mu bazikeneye ku banyagihugu bizobabarira izindi ngorane cyane cyane muri izo bihugu dukurikije ingene zicanwa n'ingene zibikwa n'ingene bakurikirana inshanjo ingene bikwiragenda.
Mwibaza ko mu mpera z'umwaka hazoba hamaze gucandagwa nk'abantu bangana iki mugereranije mu karere ka Afurika?
Muri Afurika bibana uko mbeje kubwira ariho ibihugu bizigurira hakaba n'ibihugu byongereza izo zitaru na wemeze hakaba n'ibihugu mbere bitaranda zisaba birahari nabyo nyene hanyuma mugabo umuntu arabye batekanya gucanja nk'abantu barazi kunjanja bazobatanze hari izo zitangwa rimwe n'izitangwa kabiri nyinshi zitangwa kabiri kuko hari izo ubwoko butandatu bumaze kugaragaza ko bwotanga no kuvuga kwibaza yuko hagati y'imiliyoni 150 miliyoni 200 by'abanyafrika umunsi y'ubutayu bwa Sahara bushobora kuba bacanje.
Hanyuma muravye mwavuze ko ari ibihugu biriko biragerageza tuje nko mu karere k'ibiyaga binini hari ibihugu byatanguye gucandaga nk'u Rwanda hari n'ibindi bihugu gushiko bikigifata minenegwe karorero haravugwa nka Tanzania ntimubona ko mu gihe ibyo bihugu bifashe COVID-19 bikabona ko ari kibazo cy'ukuri bikagihagurukira bigacandaga abanyagihugu babyo abandi batari ko baracandaga muri ibyo bihugu biba byegeranye si kibazo gikomeye.
Ni kibazo gikomeye cyane cyane iyo ubutegetsi abategetsi bacyita icyo kiza nk'uko ibindi bihugu biriko birabikora kuko ikintu kiza cya ku isi yose ni ukuvuga cy'akarande cy'isi rero ibyo bihugu ni byosigara biri inyuma ni ukuvuga bishobora guherekeza ibindi kuko nibyo haba byiyugarira ko cyane ngo bihave bavuga yuko icyo kiza atakihari nk'uko tubibona mu gutanga amaraporo mu maraporo muri Afurika kenshi ntidukunze kubona maraporo akomeye kuvuga akurikije ubuhinga nacyo bituma abategetsi kenshi ntibakunze kuvuga bati icyo kiza tubona ko ari kiza tubona ko kibangamye benshi bagifata minenegwe si muri Tanzania gusa mbere washaka uravye no mu gihugu gihana urubibe Burundi baracemeza ariko ubwa mbere byagiye bicumbagira mugamuntu arabyemeza ariko nubwo abyemeza migambi yo kukigwanya ntiyuzuye neza nk'uko bivugwa mu gihugu cyose ntibirashemera ntibiriho hari n'ibihugu bitasabye urwo rucanco ndahanduzira ati twebwe izo ncano ntizizoza n'ibyo bihugu rero bya Tanzania by'u Burundi birimo na Sudani urumva rero hazohava haba kumbure kwifuka bwa keye abandi bamaze kudusiga iyi niho mbona umuntu ari ingorane
mu kurangiza ibihugu bikomakomeye biteye imbere byarahagurikiye icyo kibazo no gucandaga abanyagihugu babyo muri baza mu gihe bizoba byarangije gushika ku migambi byishinze yo gukingira abanyagihugu babyo ko kumbure bishobora gufasha ibyo bihugu bikenye nko muri Afrika nabo kugerageza kubera ibyo mwavuze batagira uburyo buhagije bwo gushobora kuranga icandago zihagije zo gukingira abantu muri ya ridi n'imiliyoni 300
ngiye kubiraba uwo mugambi bivana n'ingene ibihugu bya Afrika byitunganije nta ugomba gutanga ikintu umuntu atasabye na ikibazo gihagaze cyane cyane kuko ngiye ibihugu bindi nabwiye ari ibihugu bisaba bikarondera ingene bifashanya haba mu Burusiya haba mu Bushinwa haba mu Buhindi bakaronka izo njanjo ko zirahakorerwa kandi zizimbutse rero bakarondera hagati n'igihugu ku gihugu atiyo barirukanga muri OMS kuri umugambi wa COVAX ni ukuvuga umugambi wa COVAX ukaza wuhira wongereza hanyuma bajye gusaba rero imfashanyo bazoza rero bajye gufasha bafashisha ibyo bihugu bindi mugabo mu gihe biriko birabisaba.
Docteur comme konakuze umuganga mu Burundi w'inzobere mu ndwara zibiza nongera uko mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'America Arnold Mudu bwana Tedros yavuze ko yizera ko ku munsi w'itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 igihe isi yose izaba yizihiza umunsi wahariwe ubuzima ko ibihugu byose bya Afrika bizaba byaratangiye gutanga urukingo rwa COVID-19 uhereye ku bakozi bashinzwe ubuzima nabageze mu zabukuru nibutse ko hashize umwaka ishami ry'umuryango w'abiyumbye ryita ku buzima ritangaje ko indwara ya virusi ya corona ari icyorezo reka twibukiranye ibyabaye mu mateka hashize imyaka 103 isiguweho n'ikiza cy'ibicurane cyoretse imbaga.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1918 nibwo mu gitondo cya kare Caporal Albert Gichel wo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye kwivuza ku bitaro bya Fort Riley muri Leta ya Kansas. Yavuga ko afite ibimenyetso by'ibicurane bikomeye, yumaganye mu muhogo, afite umuriro mwinshi kandi umutwe umubabaza. Byageze ku gicamunsi abandi basirikare 100 bamaze kwakirwa mu bitaro bihita bitangazwa ko aricyo kiza cya mbere cy'ibicurane cyabaye muri uwo mwaka. Ibyo bicurane bimaze kwibasira ibigo bya gisirikare ndetse na za gereza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byakwirakwijwe mu bihugu by'Uburayi n'abasirikare b'Abanyamerika boherezwaga gutabara mu bihugu byarwanaga n'ingabo z'Abadage. Byaje kwitwa ibicurane byo muri Espagne kubera ko muri icyo gihugu byahitanye abagera kuri miliyoni 8. Ibyo bicurane byivuganye Abanyamerika bagera ku 675,000 n'abari hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 50 hirya no hino ku isi, ku buryo abishwe n'icyo kiza cy'ibicurane baruta kure abaguye mu ntambara ya mbere y'isi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Aha ni budusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya Baru wafashije kuyabagezaho. Mbashimwe mwese kuba mukurikira buri munsi kandi muri benshi Ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, umunsi mwiza.